kumva na dijwi rya Amerika vugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ndabasuhuza mwese kandi bahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo turahere kwavugwa hirya no hino ku isi migezweho na Louise Bigirimana Louise baramutse neza
mwaramutse Eugenie Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yaratahukanye intsinzi ya manda ya kabiri nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu aho abakandida babiri ba mbere baronse amajwi yegeranye cyane komisiyo y'amatora yabitangaje byo ku munsi wa gatatu aho yatsinze uwo batavuga rumwe igihe kirekire John Mahama Akufo wo mu mugambwe New Patriotic Party yaronse amajwi 51.59% mu gihe Mahama nawe wo mu mugambwe National Democratic Congress yatahukanye amajwi 47.36% by'abatoye nk'uko byashyikirijwe n'umukuru wa komisiyo y'amatora Jean Adukwei Mesa ibyavuye muri ayo matora nyene ku ruhande rw'abashinga amateka ntibiramenyekana mu gihe byatangajwe ko amatora yabaye mu mahoro igipolisi cyavuze ejo kuwa gatatu ko abantu batanu bishwe mu bwicanyi bufitaniye isano n'ayo matora nyene muri Ghana ubutegetsi bumaze guhanahanwa mu mahoro inshuro ndwi kuva hagarutse intwaro ya demokarasi haraheze imyaka 30 injyane z'inyuma y'amatora zamwe ziherera mu butungane ibitamenyerewe mu bindi bihugu byo muri ako karere muri Afrika kandi umutegetsi wa ONU yavuze ko Sudani iri mu bihe ikeneye gushyigikirwa mu gihe iriko iragana ku ntwaro ishingiye kuri demokarasi kandi ikeneye imfashanyo y'amakungu kugira ihangane n'ibibazo by'ubutunzi Rosemary DiCarlo icegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONU ajejwe ibibazo bya politiki no kubungabunga amahoro muri Sudani na Sudani y'ubumanuko yabibwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ku munsi wa kabiri tariki ya 19 ukwezi kw'icumi na kabiri Sudani zoba ikwije imyaka ibiri ivuye mu myiyerekano yarangiye Perezida Omar Bashir akuwe ku butegetsi mu kwezi kwa kane 2019 Sudani irongowe n'akanama kagizwe n'abasirikare hamwe n'abasivile ariko DiCarlo avuga ko Sudani igifite ibibazo by'amacakubiri ashingiye kuri politike hamwe n'ibibazo by'ubutunzi umushyikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha yatangaje ejo kuwa gatatu ko yugaye amatohoza y'ibanze ku byaha byo mu ntambara bikekwa kuba byarakozwe n'abasirikare b'Ubwongereza inyuma yaho inteko mvamakungu zirongowe na Amerika zitereye igihugu cya Iraki ibi Fatou Bensouda abitangaje inyuma y'imyaka 6 hakorwa amatohoza ku nyifato y'abasirikare b'Ubwongereza cyane cyane uko bafata abanyororo ba Iraki bafashwe mu mwaka w'2017 iyo sentare yirahe mu Buholande yavuze ko hari ibyemeza biboneka ko abasirikare b'Ubwongereza bakoze ibyaha byo mu ntambara ariko ejo kuwa gatatu yavuze ko atacyemeza yabonye ko Ubwongereza bwakingiye ikibaba abakekwa ibyaha baburanishijwe n'amasentare y'icyo gihugu iyo sentare iriko irakurikirana kandi ibirego ku byaha byo mu ntambara biba byarakozwe n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'izindi nteko muri Afghanistan Amerika yamye yanka kwemera ububasha bwa CPI kandi igihe iyo sentare yiyemeza gutanguza amatohoza ku basirikare bayo mu ntango y'umwaka icyo gihugu cyaciye gishyabura cyongera gitere gitsure abategetsi b'iyo sentare hano muri Amerika Perezida Donald Trump yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko agiye kubandanya urugamba rwo guhindura intsinzi ya Perezida yatowe Joe Biden mu matora yabaye mu kwezi guheze mu gushingisha urundi rubanza ku byavuye mu matora n'inyuma yaho sentare ntahenyuzwa ya Amerika iteshereje agaciro urubanza yitwaye ku byavuye mu matora muri leta ya Pennsylvania izi manza z'agasakisaki zikurikiye izindi nk'izi zitari nke Trump hamwe n'umugwi wamufashije kwiyamamaza batsinzwe mu twigoro twabo two gushaka gutwara iyindi manda y'imyaka 4 urwo rugamba rwo kwitwara mu butungane rubandanya mu gihe intumwa z'abanyagihugu mu gihugu ari nazo zemeza watsinze amatora y'umukuru w'igihugu itekanya gutora kuri uyu wa mbere
Louise Bigirimana urakoze kutugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika mu Burundi abanyagihugu ba mu ntara zihana imbibi n'u Rwanda Republika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania bafite impungenge z'uko bashobora kwandura ku bwinshi virus ya corona kubera urujya n'uruza rw'abantu baca mu nzira zitemewe n'amategeko
ari urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane bahabuje bagira kandi barihisha iwe n'ushobora kumenya ko yarayi muri Kongo cyangwa amategeko kuko atari umurundi atari kwakuye imbibi ziruka yariko baracengetera arashobora kuza avuye muri Kongo akakiko n'uvuye mu Burundi uko bahurira mu mazi hagati n'ico abagahanahana abantu amwe bakaza abandi bakaza
uwo ni umuturage utuye mu ntara ya Rumonge ifatanye n'ikiyaga cya Tanganyika si virus ya corona ihangayikishije abarundi gusa indyane za politiki zadutse mu Burundi mu 2015 zatumye igisata cy'abaharanira agateka kazi na muntu gicikamo kabiri bamwe babona ko imyaka itanishize yabaye mibi kuri icyo gisata ku rundi ruhande abatarahunze bakorera muri icyo gisata bashinja abahunze n'abakorana nabo kuba ibikorwa byabo ari nk'iby'umwanzi w'igihugu muri Uganda ho Minisiteri y'ubuzima iratangaza ko umubare w'abantu barimo kwandura virus ya corona mu gihugu wiyongera cyane abasaga igihumbi banduye mu minsi itatu ishize bikaba ari ubwa mbere bibaye kuva icyorezo cyahadutse naho inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika leta 49 kuri 50 zigize igihugu zaraye zirangije kwemeza burundu ibyavuye mu matora yo ku itariki ya gatatu y'ukwezi gushize kwa 11 koleji y'abatora niyo itahiwe gutora umukuru w'igihugu nk'uko biteganywa n'amategeko izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu tuyakomereze inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Radio Ijwi ry'Amerika ubu ifite umuyobozi mushya nibyo Geoffrey Mutagoma atubwira
ejo kuwa kabiri Bwana Biberage yamenyesheje abakozi bose b'Ijwi ry'Amerika ko igihe cye cyo kuri uwo mwanya kirangiye kandi ko yifurije umuyobozi mushya amahirwe mu kuzuza inshingano zo kugera ku cyerekezo Ijwi ry'Amerika rigamije nyuma yo kwegura kwa Bwana Biberage Michael Park uyoboye ikigo cyigenga cya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga USAGM hari nacyo Ijwi ry'Amerika ribarizwamo Esaje n'uwitwa Robert Riley kuba umuyobozi mushya uyu Riley yigeze kuyobora Ijwi ry'Amerika mu mwaka w'2002 kugeza mu mwaka w'2002 Bwana Riley kandi yigeze kwandika ashyigikira umuyobozi mukuru w'ikigo cyigenga cya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga Michael Park ubwo umucamanza w'urukiko rw'igihugu yategekaga Park guhagarika kwica amategeko agenga uburenganzira bw'abanyamakuru b'ikigo ayoboye uwo mucamanza yamutegetse kureka kwivanga mu mikorere y'itangazamakuru ry'Ijwi ry'Amerika no guhagarika iperereza ku byo ritangaza hashize imyaka irenga ibiri Perezida Donald Trump wa Amerika agennye Michael Park kuba umuyobozi mukuru w'ikigo cyigenga cya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga iki kigo kigizwe n'Ijwi ry'Amerika ryagiharanira ubwigenge bw'Uburayi n'ibindi bigo by'itangazamakuru biterwa inkunga na Amerika birimo radio televiziyo iharanira ubwigenge bwa Cuba radio iharanira ubwigenge bwa Aziya radio sawa n'ishami rya televiziyo Al-Hula byombi bishinzwe amakuru mu rurimi rw'icyarabu yo mu burasirazuba bwo hagati na Afurika ya ruguru
itariki ya 9 y'ukwezi kwa 12 uko umwaka utashye amahanga ahimbaza umunsi mpuzamahanga wahariwe gukingira abaharanira agateka kazi na muntu mu myaka itanu ishize mu Burundi abakora muri icyo gisata bamwe barahunze abandi baguma mu gihugu bamwe bashinja abandi ko bakorana na leta abandi bagashinjwa gukorana n'abarwanya igihugu umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Cave niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda aragaruka ku bikorwa byaranze ayo matsinda muri iyi myaka itanu ishize
indyane za politiki zadutse mu Burundi mu mwaka w'2015 zatumye igisata c'abaharaniye agateka kazi na muntu gicikamo kubiri bamwe barahunga abandi basigara mu gihugu abahunze igihugu babona ko imyaka itanu iheze yabaye mibi muri ico gisata terari n'ibizi atwara urunani rwabo coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme yavyiganiye Ijwi ry'Amerika kuri uyu munsi yahimbazwa umunsi mpuzamakungu w'abahariwe
abantu baricwa ukamenya nta kibaye abantu baracanyuruzwa bagatorwa imivyimba bakagenda amazima yongwe harakoma gato yukaza wumva umuntu arapfunzwe bakacigwa imanza batanitabye no kwitaba cyangwa imanza nazo ntizikurikiza amategeko nk'umumenyesha makuru agiye gutohoza baciye bamufata ataka ibi yakoze uharaniye agateka kazi na muntu akagenda gukurikirana aho bari ko barahohotera umuntu akacafatwa nka rusansi muri kwiraba mu bakozi ugasanga itumye abarundi bagaruka muri bimwe by'intambara y'ubwoko
ku rundi ruhande ariko abatahunze bakorera muri icyo gisata bagiriza banibizi nabo bakorana kw'ibikorwa byabo ari nk'iby'umwansi w'igihugu Gerard Hakizimana atwara ishyirahamwe Foricone F rigwanye ikimenyane na kamwana wa mama kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika
nibikorwa akenshi usanga bihengamye ari bikorwa bivuga igihugu kutariko ari bigomba gusubiza inyuma itsimbatazwa ry'agatakazi na muntu ari bikorwa bihigira inyungu abipfuza ubutegetsi budaciye mu matora
abahunze bobo siko babibona erari nibizi arongoye runane rwabo yemeza ko batarabwa giza kuko badyo mu rutoke ko bitagenda neza mu gihugu bahunze
twebwe tuvuga rumwe n'amategeko ico ni cyitwaje mugihe werekanye aho ibikorwa bya leta bicumbagira yuko uri kurakorana n'ubutavuga rumwe na leta kutavuga rumwe na leta ni uburenganzira bw'umuntu wari we wese binategekanijwe mu mategeko nimba turunka nayo makuru tuyahabwa nabo muri leta turakorana n'abarundi bose mu budasabwabo icerekana ko tutari abansi nuko umunsi abo batari muri leta bahavuye cyane bagahohoterwa nk'uko bari kwahohotera abandi baza birukira twebwe
imyaka itanu iheze n'abakorera mu gihugu bavuga ko itaboroheye kuko baburagujwe n'ibikorwa byabo byo gukingira agateka kazi na muntu gusa Gerard Hakizimana arashima ko bataruhiye ubusa
haravuga iby'ihonyabwoko ntiryaba twaravuga ko ataki na kimwe kiranga koba ihonyabwoko mu Burundi kihari haravuga ko amatora toba ibyo byose byarabaye kandi bamahoro n'umutekano murabona ko urundi bwarayo bukuwe muri bya bihugu byigwa muri kakanama kisha mu muzo makungu oni izaba ni impunzi ziri nyuma y'igihugu zahungutse ku bwishi tukabishima ingena gatya kazi na muntu kifashe no munsi twagiye turahogwa ukuri twashikiriza ko tudashikiye abagombye gutembagaza ubutegetsi
leta y'u Burundi yemeza ko itazohengeshanya gukingira gateka kazi na muntu n'abagaharanira Prosper Ntagwamiye umuvugizi wa leta yabivuze kuri uyu wa kabiri ariko arashima ingingo y'inama amankuru y'umutekano gishami mpuza makungu oni yo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu bibangamiye umutekano ku isi
Burundi burabandanya kumenyesha makungu kwa gateka kazi na muntu kubahirizwe kw'abenegihugu bari ku kivi mu bikorwa by'iterambere leta y'u Burundi iboneyo akakajyo ko gusubira kwiyemeza kandi kubandanya ihagarariye amahoro n'umutekano nkako iryo niryo hangiro rya leta
naho biruko iyo leta yagirizwa guhohotera ako gateka ndetse abashingwamanza baramaze gushikana amadosiye atari make muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPJ yabakekwa ko ayo mabi Maitre Lambert Nigarura n'umwe muri abo bashingwamanza
abantu barenga 2200 nibo ibashoboye gutanga amakuru n'ivyagirizi biraheza birashikanwa mu biro vy'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha hari naco mbere icatumye mu harugurugwa amatohoza nyizina n'amadosiye rero yatanzwe harimwo abari mu gihugu n'abari hanze bategezwa rero nabo guhinyuza amakuru baronse ivyo bita ho verification tukibaza yuko atagihe kinini gisigaye kugira ngo basabe sentare kubaha uruhusha rwo gutanga imitahe kubakekwa ko ivyo byabakubitwe intahe mu gahanga kuko ivyaha vyakozwe mu Burundi n'ivyaha bitagirirwa ikigongwe n'ivyaha bitata igihe
urunani rw'abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi wemeza ko ibice birenga 80% vyabo basigaye bakorera hanze y'igihugu kuri uyu munsi oni isaba amareta ku isi gukingira abitangira abandi mu gukingira agateka kazi na muntu mu itangazo ryayo oni yibutsa ko abo bakwiye gukora ataho begamiye haba kuri leta cyangwa ku migwi igwanya leta Pierre Claveni Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyoni bijwi rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaragishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Umubare w'abantu barimo kwandura virusi ya corona muri Uganda urimo kwiyongera cyane ku buryo imibare mishya itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko abasaga 1000 ari bamaze kwandura mu minsi 3 ishize bitari byakabayeho kuva aho icyo cyorezo cyadukiye mu gihugu. Inkuru irambuye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi.
Ministeri ishinzwe ubuzima bw'abantu itangaza ko icyorezo cya COVID-19 gitangiye gukwirakwira mu bantu bari hejuru y'imyaka 60 kandi cyari cyaratangiriye mu bafite imyaka yo hasi. Avugana n'abanyamakuru kubagezaho imibare mishya yabanduye, uwungirije ministeri ushinzwe iby'amagara y'abantu Joyce Kaducu yavuze ko ibi bisobanuye yuko n'umubare w'abahitanwe n'iki cyorezo ugiye kwiyongera.
As the Ugandan outbreak has progressively shifted from the younger population.
Ati ubwo iki cyorezo gikomeje kuva mu bakiri hagati y'imyaka 30 kugeza ku 39, ubu akaba gitangiye kwibasira abantu bakuze guhera ku myaka 50 no kuzamuka, bivuze ko tugiye kubona abantu benshi muri iyi myaka batangira gupfa. Ubu n'abantu ntabwo bari barimo kurwara bikabije cyane, ariko ubu bagiye gutangira kurwara kugera kuremba, bivuze ko n'umubare w'abazapfa uziyongera. Twese ibi biduteye impungenge, kandi imibare y'abandi yatangiye kurenga ububasha bw'igihugu gifite mu by'ubuvuzi. Abashinzwe iby'ubuzima bagaragaza ko ibipimo byakozwe ku itariki ya 6 ukwezi abantu 71 basanganywe iyi virusi, naho ibipimo by'umunsi bakurikiyeho byo bisanga mu bantu 660. Bivuze ko mu minsi ibiri yonyine abantu basaga 1,300 banduye iki cyorezo, akaba babaye ubwa mbere mu gihugu kwandura umubare munini nk'uyu mu gihe gito cyane kuva aho icyorezo cyadukiye hano mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka. Ministri Kaducu yanavuze ko leta irimo gutegura indi migambi yo kwirinda iki cyorezo gishobora kuba kirimo cyongerwa umuvuduko n'ibikorwa bya politiki byo kwiyamamaza biri mu gihugu ubu ngubu. Muri iyo migambi leta irimo gutekerezaho, yasobanuye ko harimo gusubizaho amabwiriza yaguma mu rugo. Ni muri urwo rwego rw'ibikorwa bya politiki leta ivuga ko birimo gukusanya impumbi y'abantu bamwe mu bakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu, Robert Chagulanyi izwi nka Bobi Wine w'ishyaka rya NUP hamwe na Patrick Amriat w'ishyaka rya FDC baherutse gufatwa n'igipolisi bashinjwa kurenga ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo kubera ko bakoraga amanama ahuza abantu benshi cyane, kandi akanama gashyizwe amatora karabategetse kutarenza abantu 200 mu manama yabo ya politiki. Icyakora mbere y'uko kwiyamamaza gutangira, imirimbanyi hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi babusabye kuba busubitse aya matora kugeza ubwo iki cyorezo kizagabanukira, bavuga ko bigoye kubuza abaturage kwitabira amanama yo kwiyamamaza muri politike, ariko leta irabyanga. Nubwo mu kwezi kwa 6 Perezida Museveni yari yaravuze ko igihugu kitazategura amatora mu bihe nk'ibi by'icyorezo cya corona. Gusa nanone ukurikije ibyatangajwe na Perezida Museveni ubwe mu kiganiro aherutse kugeza ku banyagihugu gifashe kuri iki cyorezo, umubare wabo kirimo kwicyura cyari mutoya cyane ugereranyije n'uwabanduye. Ati nk'uko bigaragara, ab'iki cyorezo kirimo guhitana abacyari bakeya kubera imigambi yo kwirinda ikazi twari twarashyizeho mbere. Icyo gihe abarwayi bari bakeya cyane, bivuze ko n'abavuzi babitagaho cyane, ariko naho bigize tugomba gukoresha imbaraga. Imibare ya Minisiteri ishinzwe ubuzima bw'abantu yerekana ko abanduye bari hafi 24,000 ku 62,000 bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara. Iyo mibare isobanura ko hafi 10,000 kuri bo bamaze kuvurwa bagakira, naho 27,000 bo akaba bamaze gupfa. Hagati aho Minisiteri yaburiye abantu kugabanya ingendo zitari ngombwa cyane zigana mu mujyi wa Kampala, kuko ariho havumburwa umubare munini w'abandura buri munsi kuruta ahandi hose mu gihugu, nubwo n'utundi turere twose turimo abarwayi. Iyi Minisiteri kandi ikanasaba abantu kutisuka mu biturage bava mu mujyi wa Kampala mu bihe byo gusoza umwaka byegereje, kugira ngo batahajyana uburwayi. Ubusanzwe umubare munini w'abantu batuye Kampala no mu yindi mijyi basubira mu byaro aho bavuka kuba hamwe n'imiryango yabo mu bihe by'iminsi mikuru ya Noheli no gusoza umwaka. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tukivuga ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19, abanyagihugu ba mu ntara z'u Burundi zihana imbibi n'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania bafite impungenge ko bashobora kwandura ku bwinshi virusi ya corona kubera urujya n'uruza rw'abantu binjira mu gihugu baciye mu nzira zitazwi imbere y'amategeko. n'inkuru ya Ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi dusomerwa na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Nubwo imbibe nka zose zisa n'izicugaye bamwe maremesha Tiago basanzwe bafashije mu bijanye n'amagara y'abantu bo mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu bavuga ko hari abantu bajabuka imbibe baza cyangwa bagenda muri Kongo no mu Rwanda ivyo biri uko no mu ntara zo mu banuko bushira ubuseruko bw'igihugu mu ntara ya Rumonge iri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika aba Tanzania na Congo bakunze gushikira ku bw'imirimo baharangurira abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bo muri ako karere bavuga ko bafite amakenga hanini ku bantu binjira badapimwe.
Turafite nk'umweha wo muri Gitazi uri muri mu ntara ya Rumonge akabaho uwo bita mu Kiringi uri muri Kabezi muri ntara ya Bukumbura hariho n'ahandi hantu nyine hakunda kuba hari abantu muri Kabezi no ku Nyamugari no mu Rusiba aho bita kuri Olympique aho hose barahinjirana barobyi rero mu ncamake uko iyo myaha yose barakwiye kuhashira n'abapima kuko hari uruja n'uruza rw'abantu benshi cyane bakahakujya bagira kandi barihisha we ntushobora kumenya ko yari muri Congo cyangwa amateye imizi kuko atari umurundi atari kwakuye imbibe ziruhuka yariko baracengekera arashobora kuza avuye muri Congo akakigwa n'uvuye mu Burundi uko bahurira mu mazi hagati nijoro bagahanahana abantu bamwe bakaza abandi bakaza.
Umuremesha Kiago wo muri komine Kabezi avuga ko bene abo bantu babatera ubwoba bwo kwandura ikiza kuko benshi bashikira mu mihana yabo ataco binona
ntabwo bantu bazi bagakunywa none ko bashyikira mu miryango yabo hamba gutuye mu gatondo basanga bagiye mu ngoro y'Imana gusenga ndabona ntituramenya ko yaje yashyikiye mu muryango hamba mu gatondo akaza gusenga bajya bandikirana nabo mu ngoro ahantu ku masengero menshi no muri uyu muryango udashobora gusuka aganyira uyu muge umwana we mu gatondo agasuka ku ishuri nawe ashikanareka kuyambira papa wiwe none hoho aho hose safite amakenga benshi bagana mu gara umuge mbega tumenya gute ko batumye no kubatanga
ibintu biri uko mu gihe abanyagihugu basa n'abatacitayeho ibyo kwirinda kwandura ikiza cya virusi ya corona. Ingingo yo gukaraba amazi meza n'isabuni mu ntoke ni imwe muzari zageragejwe kubahirizwa. Isoko ry'ibigo rya Amerika ryaciye mu bibanza bitandukanye ritubwira ko indobo z'amazi yo gukaraba zigiteretswe mu bibanza abajejwe intwaro bategetse ko zijamwo ariko kenshi ugasanga ziragaragara atamazi bashizemwo izo usanga ziremwe amazi nazo ugahura atasabune ukara bihari. Ingingo yo gusiga imetero hagati y'umuntu n'uwundi ikurikizwa mu masengera amwe gusa naho nyene abakristo bashitse hanze bace baramukanya ukuri kwamye mu kugumbirana mu gukorana mu ntoke mbere bakanasomana icibagiwe cyo nikoreshwa ry'ubufukamunwa no kwa muganga abakozi baho niba usanga babwambaye nko ku bitaro Prince Jean Charles isoko ryacu ryaciye rivuga ko n'abagambara ari nka 10% gusa. Uyu munyagihugu aba mu ntara ya Gitega afise impungenge ku kiza cha virusi ya corona gishobora kubangamira abantu kubera uko kudakurikiza ingingo zo kukigwanya.
Abigenze bari bagifite gukaraba ndabona benshi babihebye bibaza ikiza cyarahetse kandi kitarahi abwo ni wasaba byijukire babishyiremo ingingo hamwe no mu masoko hose tuzatwinjira kuko tubanje gukaraba. Nombo natwe batiko turi kingi kandi ho bakabifata n'intego kirasubira gukwiragira mu gihugu sanye turi tingorane kandi hari hafashe ingingo nziza kukigwanya.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buherutse gutanga ikiganiro ku bamenyeshamakuru buvuga ko abafashwe n'icyo kiza biyongereye muri amezi abiri ahezi kandi ku bice 95 babaje bava mu bihugu byo hanze na cyane cyane abaca ku kibuga cy'indege. Muri rusange abinjiye mu gihugu bashikira mu kato mu mahoteli atandukanye ariko amatohoza yakozwe n'isoko ryacu nuko abo bitwa ko bari mu kato nuko atawukurikirana imibereho yabo maze bigatuma basohoka mu mahoteli bakajya kurondera ibyo bakenera. Twovuga nk'abatwiganiye ko bashobora kujya kwimwesha kurondera utwo bakenera ku masoko n'ahandi. Muri uku kwezi kwa 11 guheze umushikiranganji Tadendi Kumana yarasiguriye abanyagihugu ku bijyanye n'ingene boshimikira mu kugwanya virusi ya corona.
Vyukuri bugaruka kuri za ngendo zo kutaramukanya kutagwana mu nda no gukaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabuni tugize iminsi tubisubiramo akagahengwa Imana yaduhaye ntidusamare kuko murazi ko mu bihugu byose baronse agahengwe arijajara ikigaruka yivuje na gatatu. Vyukuri umwe wese ahari amenye yuko ari uruhara rwiwe atari akazi konyine ko gukinana n'imbaga y'abantu ahubwo ari umurundi wese.
Kugeza ubu abamaze kwandura virusi ya corona mu gihugu cyose baharugwa ku 692 bushikiranganje bw'amagara y'abantu bemeza ko ari umuntu umwe amaze kwitaba Imana, ariko amakuru dukura hirya no hino mu bantu aremeza ko hari abantu ibipimo byerekanye ko bafite icyo kiza kandi kikagira ko kikabahitana. Ubushikiranganje ntibubimenye.
Desire Hatungimana arakoze kuri iyi nkuru. Ijwi rya Amerika ryabateguriye rifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri mu mirongo gwenda n'ugwenda n'ibikeze.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibikicenda.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta 49 kuri 50 zigize igihugu zaraye zirangije kwemeza burundu ibyavuye mu matora yo ku itariki ya 3 y'ukwezi gushize kwa 11. Ku wa mbere w'iki cyumweru gitaha, koleji y'abatora niyitahiwe gutora umukuru w'igihugu nk'uko biteganywa n'amategeko. Thomas Kamirindi arakomeza inkuru.
Itegeko rivuga ko leta zose zigomba buri yose kuba zarangije kwemeza burundu ibyavuye mu matora iminsi 6 mbere yuko koleji y'abatora iterana. Ejo rero kwa kabiri, zose usibye leta ya Wisconsin mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu zarangije kubishyiraho umukono na kashe no kubyoherereza i Washington DC umubitsi mukuru w'impapuro n'inyandiko z'igihugu na president w'umutwe wa Sena y'inteko ishinga amategeko y'igihugu Congress. Wisconsin nayo yatangaje ko izabitunganya mbere yuko iki cyumweru kirangira. Joe Biden w'ishyaka ry'abademokrat niwe watsinze muri iyi leta ya Wisconsin. Donald Trump w'umurepublikani yayitanzemo ikirego asaba ko ibarura ry'amajwi risubirwamo. Byarabaye, ibarura rya kabiri naryo ryerekana nanone ko Biden ariwe watsinze. Trump yarabijuririye. Aya makimbirane atararangira niyo yatumye leta ya Wisconsin itinda kubahiriza itegeko ryo kwemeza burundu kimwe n'izindi leta ibyavuye mu matora yo ku itariki ya 3 y'ukwezi gushize. Nubwo leta zose zarangije gutanga imyanzuro y'amatora, Biden ntaremezwa burundu ko ari we watorewe kuzayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hasigaye izindi ntambwe ebyiri. Iya mbere, kuwa mbere w'icyumweru gitaha ku itariki ya 14 y'uku kwezi kwa 12, abagize koleji y'abatora ya buri leta bazateranira mu murwa mukuru wa leta yabo kugira ngo nabo bemeze ibyavuye mu matora ku rwego rwa buri leta. Bikurikije leta Biden yatsinzemo, yizeye igiteranyo cy'amajwi 336 azava muri koleji z'abatora zose kuri 232 ya Trump. Biden akeneye amajwi ya koleji y'abatora 270 gusa kugira ngo atsinde. Koleji z'abatora za leta zose nizimara gutora ku wa mbere utaha zizoherereza raporo yazo inteko ishinga amategeko Congress. Intambwe ya kabiri isigaye rero n'ibarura ry'amajwi y'izi koleji z'abatora Congress imitwe yombi iteranye izakora ku itariki ya 6 y'ukwa mbere gutaha. Kongresi niyo izemeza burundu bidasubirwaho insinzi ya Joe Biden ibyumweru 2 mbere yuko yimikwa mu mirimo ye ya president wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nshuti mwarimu, duteze amatwi ibiganiro byacu by'iki gitondo birahumuje, ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Fasil Gebehu ni washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.
you've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.